Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, mwaramutse neza aho muri hose. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:30 mu gitondo i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Hano i Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Mwaramutse inshuti mwese mutize amatwi Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Burkina Faso, abasirikare baragumanye ubushikiranganji bukomakomeye muri leta nshasha. Mu gihugu cya Nigeria naho igitero cyabaye muri aruko bushira ubuseruko cyarahitanye ubuzima bw'abantu 25. Ibihugu bikomeye byo ku isi hamwe n'igihugu cya Irani biriko birihweza uburyo bwo kongereza kiringo cya nyuma cy'ibyo biganiro. Idonido ya makuru. Mu gihugu cya Burkina Faso, abasirikare bagumije ibibanza muri leta nshasha yatangajwe ijo ku munsi wa Mungu, indwi zitatu inyuma yaho abasirikare bafatiye ubutegetsi abanyagihugu babanje kwiyamiriza leta. Lieutenant Colonel Isaac Zida azoguma ari umushikiranganji wa mbere, yongere kandi abe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Umusirikare kandi niwe arongoye ubushikiranganji bujejwe intwari hagati, nk'uko ubushikiranganji bujejwe ubutegetsi hamwe n'ubushikiranganji bujejwe sport buri mu minwe y'abasirikare. Perezida w'ifata kibanza umusivile Michel Kafando azoba kandi ariwe ajejwe ubushikiranganji bw'imigendanire n'amakungu. Perezida Blaise Compaore yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso yirukanywe ku butegetsi n'ubushobozi bw'abanyagihugu bamugumukanye mu kwezi kw'icumi, nyuma yaho agerageje guhindura ibwirizo ashingira kugira ngo abandanye gutwara inyuma y'imyaka 27 yari amaze ku butegetsi. Abasirikare barongowe na Colonel Zida baciye bafata ubutegetsi, yamara baciye baremerwa n'ishyirahamwe rya Afurika ryabategetse gushinga mu minwe ubutegetsi bwa perezida umusivile azotwara gushika amatora be mu mwaka w'2015. Nk'uko amasezerano ya leta y'ifata kibanza yumvikanywe ko mu ntango zo kwezi abivuga, haba Colonel Zida haba umushiranahe Kafando nta n'umwe afite uburenganzira bwo guhiganwa amatora atikanijwe mu mwaka uza. Mu gihugu cya Nigeria, abatetsi hamwe n'abantu bavyiboneye bavuga ko umurwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho Boko Haram bishe abantu bashika 25 muri aruko bushira ubuseruko. Bavuga ko abantu bishwe ahanini barabaruvyi bo mu gasagara gatoyi ka kure kitwa Soro Baga kari muri aruko gwisagara ca Maiduguri mu ntara ya Borno. Bamwe mu bantu bavyiboneye bavuga ko igitero c'abantu basize ubuzima muri ico gitero gishika ku bantu 40. Igitero abantu bavuga ko cakozwe n'umurwi Boko Haram mu ndwi iheze cahitanye ubuzima bw'abantu bashika 45. Amakuru atangazwa avuga ko abagwanyi b'uyu murwi bateye igisagara citwa Azayakura ku munsi wa gatatu, aho basambuye amazu y'abanyagihugu. Abagwanyi barasahuye kandi bifungurwa hamwe n'ibitungwa. Benshi mu banyagihugu baba mu cyo gisagara barahunze ingo zabo mu mezi abiri aheze, inyuma yaho abagwanyi b'umurwi Boko Haram bashingiye ubutegetsi bwabo muri iyo ntara. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi y'Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bikomeye byo ku isi biriko biragerageza gupfunika amasezerano n'igihugu cya Iran kugira ngo kigabanye porogaramu yacu yo gukora ibigwanisho nukleyere. Muri iki gihe ibyo bihugu biriko biraraba ukuntu byobandanya ibiganiro kurenga umunsi w'ikiringo cya nyuma uyu munsi kwa mbere byarihaye. Umutetsi akomeye aserukira Amerika avuga ko sekretari wa Departement ya Leta Amerika John Kerry yashikirije mugenzi we w'igihugu cya Iran ajejwe imigendanire Javad Zarif ico cyumviro cyo kongereza ico kiringo gihe babonana ejo ku munsi wa Mungu mu gisagara ca Vienna. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bitanu bikomeye hamwe n'ikindi gihugu kimwe birimo ubwongereza ubushinwa ubudagi ubufaransa hamwe n'uburusiya birabandanya utwigoro two gupfunika amasezerano yotuma gihugu ca Irani gihagarika programme yo gukora igwanisho nuclear kugira ngo ico gihugu naco gikurwe ko bimwe mu bihano cafatiwe abatetsi bavuga ko inyuma y'amezi ane ivyo biganiro bimaze bidasa nuko hari amasezerano hava afundikwa uyu munsi kwa mbere isaa sita ijoro nkuko bari babisezeranye. Mwiko mula wandanya kumbiza iladio hijgui ya Amerika. Banya jiuo mungisara cha Ferguson muna ya Missouri, muri Leta Zunze za Amerika. Bali munu wagara rukomeye mwiki gihe, icho gisagara chose kilindiri kumva ingingo umurugui wa wafasu ni hamungina wagabo. Bali kwa liweza niba umupolisi ishi umusure umilabure ya koze ichaha uyo murugui. Wabashinga na hena wafasu ni wala kora nyeko umuse wa tanu. Yamala na ingingo wa shuwe kufundika biteke anjwe ko basu ila kukwana uyo mwusi kwa mbire. Na hugu shika uu atamakuru alavyemeza. Haraheze ameza renga atatu kuva ho umupolisi Darren Wilson umuzungu yiciye umwana umuhungu mwirabura afite imyaka 18 Michael Brown inyuma yaho bashamiraniye mu ibarabara ryo muri quartier ya Saint Louis. Icwa ry'uyu muhungu cyacye rituma haba umugumuko n'ubusahuzi gushikaho abapolisi bafite ibimodoka vya blende barinda gukoresha imyuka irakira mu maso kugira ngo bashwiragize abantu bariko baragira imyerekano. Amakuru yerekeye icwa ry'uwo muhungu ashikirizwa aratandukanye abashikirizwa manza aburanira Michael Brown bavuga ko uyu mupolisi yamurashe yashize amaboko hejuru ariko arasaba ikigongwe mu gihe ababuranira uyu mupolisi bavuga ko yarashe uyu muhungu ariko aramwivuna.
Mushimiye mugenzi wacu utubwiye ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Tubibutse ko muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centralafrica. Cyangwa se mwatwandikira kuri adresse yacu ya email radio yacu @voanews.com ndetse no kuri radio yacu @gmail.com. Naho kuri Facebook mwakurikira ibiganiro byacu byose mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Mukomeje kutwumva ariko tugeze kuri wa mwanya wahariwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera kuri siporo mu rwego mpuzamahanga.
Mwese mutiza matwi radio hijwi ya Amerika unaho nkuko muvyumvise ni wa mwanya wa makurire ke sport. Uyu munsi turabwira kwisiganwa ry'imodoka mu rwego rwitwa Formula 1. Turabwira kandi ku rugero ntangere umukinyi kiranganwa umupira w'amaguru Lionel Messi ageze ko. Turabwira kandi kwiganwa mu gukubitana ingumu ryabaye hagati y'umugabo kiranganwa Manny Pacquiao hamwe na Chris Algieri hamwe no kurukino rw'umupira wa tennis aho mukinyi kirangiranwa Roger Federer yatahukanye insinzi mu higanwa Davis Cup. Utangwe kurukino rwo gukwitana ingumu rwabaye hagati y'abakwitanya ingumu kirangiranwa Manny Pacquiao ava mu gihugu cha Philippines hamwe no mu Nyamerika Chris Algieri. Manny Pacquiao amaze kuronka intsinzi indwi zimugira umukwitanyi w'ingumu wa mbere akomeye ku isi hose. Yarayatsinze umunyamerika atari bwatsindwe na rimwe Chris Algieri yariko aragerageza kumukura ku ntebe iwe muri urwo rukino. Muri round 12 urwo rukino rwamaze, Manny Pacquiao yatembagaje hasi inshuro zitandatu Chris Algieri. muri iki giherero Manny Pacquiao ariko aragagaza kuraba ukuntu yo kumvikana ku nyingo izotuma atara mu mitwe n'undi mugabo yanonose vyerekeye urukino rwo gukwitana ingumu na wenyene afise ubuhinga bwinshi muri uyo mwuga Mayweather twobibutsa ku gihe cyose hagiragajwe gutunganya iganwa ryo gukwitana ingumu hagati y'abagabo bitigeze bikunda umunyafilipino Manny Pacquiao afite imyaka 35 hamwe n'umunyamerika Mayweather nibo bakwitanye ingumu ba mbere ku isi hose muri iki gihe Algeria yaguye hasi ubwa mbere mu kiringo cha kabiri igihe yakwitwa ingumu ikomeye gaca agwa hasi hanyuma yongera kugwa hasi haheze ibindi biringo bine hanyuma yongera haratemba gira gatatu mu nyuma yaciye abandanya guhatwa ingomu zatumye atemba izindi ncuro zitatu tuve ku kino rwo gukwitana ingomu tuje mu higanwa ry'imodoka mu rwego rwa Formula 1 umudereva kirangiranwa serukira imodoka zo mu bwoko bwa Mercedes Lewis Hamilton avuga ku insinzi yiwe igira kabiri mu modoka zo gusiganwa zo mu rwego rwa Formula 1 iruta insinzi yaronse ubwa mbere muri iryo higanwa mu mushya nta Lewis Hamilton niwe yatahukanye insinzi muri iryo higanwa ryabereye i Abu Dhabi ku munsi wa Mungu yitiriwe Grand Prix iyo nsinzi yiwe ivuga ko Hamilton abaye umudereva wenyine agira kane atsinze kabiri mu higanwa mpuzamakungu ry'isiganwa ry'imodoka za sport akaba rero anganije n'abandi badereva Jim Clark na Graham Hill aza rero nyuma ya Sir Jacques Stewart Michael Schumacher niwe umudereva kirangiranwa afise insinzi indwi mu gihe umudereva gihiganwa ari imbere y'abandi bose ari Sebastian Vettel afise insinzi zine wundi umudereva amaze gutahukana insinzi zibiri muri urwo rwego ni Fernando Alonso Sewa Hamilton Anthony Hamilton mukase Linda hamwe na mwene wabo Nicola hamwe n'umukobwa bakundana Nicole Sherry Zinger bari bafashe indege ejo ku munsi umungu bajanye ya Abu Dhabi umudereva Hamilton atabizi maze baraheza barifatanya nawe mu guhimbaza iyo nsinzi Prince Harry yariko ararira iryo higanwa yaravugiye muri micro ariko arakeza insinzi ya Hamilton Messi Telmo Zara niwe yahora arwa mbere kuva mu mwaka wa 1955 yatsinze ibitsindo 251 mu gihe Lionel Messi amaze gushikana ibitsindo 253 n'umukinyi w'akataraboneka kandi ngo nta mukinyi afise ubuhinga nk'ubwiwe azokwigera asubira kuboneka ngo ashikane ibyo bitsindo n'ubwo umupira wa tennis umukinnyi kirangiranwa Roger Federer yaraye atahukanye insinzi mu higanwa rya mbere ryo mu rwego rwa Davis Cup yabereye mu gihugu cy'u Swisse Roger Federer yaciye atangaza ko iyo nsinzi yiwe ayihaye abakinnyi bose bakina hamwe uyu mukinnyi kirangiranwa amaze gutahukana ibitsindo 17 mu rwego rwa Grand Slam yatsinze uwundi mukinnyi kirangiranwa mu Faransa Gasquet Akani utangirije ikiganiro cyacu cerekeye amakuru ya sport hijya no hino ku isi ikiganiro mwateguriye kandi bashikirijwe na Frederic Nkunikije nakoze kugira amatwi
turamushimiye mugenzi wacu noneho amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi twumva mugenzi wacu Desire Hatungimana
Kuruna w'Imana niho indwi igira 11 mu higanwa ry'umupira maguru mu Burundi yasozegwa ikabasozerwa n'urukino rwahuje umugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro iyo migwi muri kahise ku Burundi iyihuye hacu wambaye kandi byaragaragaye kuri no w'Imana aho ku kibuga cite mungana udoviko kwa gasore hari huzuye cane gose kuburyo ari n'inkino nke cane gose zishobora guhamagara abantu nk'abari bitavye ugo rukino rero ingene rwagenze igice ca mbere cagiye kurangira iyo migwi inganya ubusa kubunde mu gice ca kabiri kigitangura umukinyi Musa Mosi wa Vitaro aronka ikarata itukura umugwi wa Interstar utangura kurondera aho menera ariko rero uburyo bwiza bwo kwinjiza bwatangwe kuronkwa n'umugwi wa Vitaro aho umukinyi Mbirizi Christian yateye umupira ugarugwa n'igiti kigori abakunze ba Interstar bamaze kwihebura bidatevye abakinyi ba Interstar bagumye basatira kuko basumbya Vitaro ugiye kuraba matse baronka igitsindo mu mwanya wa gasunuzo ico gitsindo rero kimaze kwinjira umuhagarikizi w'urukino yaciye avuza ko rurangiye akamwemwe kabantangere ku kibuga citiro umugano wa Dovico kwa gasore Jumaine niyo nkuru amenyereza umugwi wa Interstar amenyesha yuko ngo arakamwemwe ntangere kubona batsinze umugwi w'umukeba kandi bari bamaze inkino zibiri zose badatsinda
je ngo ndanezerewe cyane ndavye match ngazibiriza nyuma twakinye gutsinda kugira ngo je narereterewe cyane kubona dutsinze ekipe twama duhiganwa kenshi je ndanezerewe cyane mu kibuga
uravye mu kibuga mwasumbije iki
kugira ngo mu kibuga icya mbere twaravye ko twaba tumaze gutsindwa match ngazibiri zikurikirana kumbe rero icyo nabwiye abakinyi ni mutinye ari ugutsindwa bamaze gutsindwa ubu unye nibo bagiye gutinya rero nibo bategeza kubatinya icyo ni icya mbere ngira ngo winjire mu kibuga twishimye
Kanyenkore Jean Gilbert amenyereza umugwi wa Vitaro amenyesha yuko ngo iyi migwi isanzwe ikebana hakaza kubamwo amakarata atukura ngo ni ngombwa yuko ibintu bihinduka ngo iyo bataza kuronka iyo karata ngo urukino bari bamaze kurufata mu minwe
cyabuze peut-être nuko twakinye tudakwiye muri deuxième partie yose 45 minutes à peu près bidya biraboneka ko intensari yabo akarusho bakadusatira cyane bakaranye gutsinda kuri 47e minute subori ukina n'utsinde ufite moyo gutsinda bihera nabi
twamenyesha ko urundi rukino rwari rwitezwe kuri iyo ndwi igiri ya 11 ari urukino rwahuje Message Ngozi na Message Bujumbura imigwi yose iri mu kigo cigisha umupira w'amaguru cashinzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza iyo migwi rero ntiyashavuje abakunzi bayo kuko yose yarangije inganya igitsindo kimwe ku kindi twamenyeshe yuko naho Vitaro yatsinzwe igoma mu kibanza ca mbere n'amanota 25 igakurikirwa na Lydia Ludic Burundi Academy ifise amanota 23 ikibanza ca gatatu kikaba mu mugwi wa Atletico ko Olympique ifite amanota 22. Muri basketball naho ihiganwa ry'i Bujumbura rirabandanya kuri no w'Imana umugwi w'Urunani ukabarura mu zitana mu mitwe n'umugwi wa Dinamo. Urunani rero rwatsinze Dinamo ku manota 73 kuri 62 mu rukino ikarta ya nyuma ariyo ya kane Dinamo yasumbye umugwi w'Urunani. Aaron Kagabo amenyereza umugwi w'Urunani atumenyesha yuko ngo atabwoba bimutera ibintu nk'ivyo ahubwo nyabona ngo inkino nk'izo nizimufasha gutegura umugwi wiwe wimirije kuzoja guhura n'imigwi iserukira uturere twa Afrika mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere mu turere iwabo
imyimenyerezo turayijanye na kare twategura championnat y'i Bujumbura hamwe na niyo competition ya karere ubu aho tugeze vraiment turishima kubona aho imimezi igeze nikimenyamenya na mamachi yo muri championa ingene tuyakina neza tumaze kuyatsinda ubu turabambere muri championa bikaba bitwereka yuko ekipe ifashe neza mugabo aho nitwo vyishimira gose tube tugomba tumenyereza kubera abantu tuzokina abantu bakomeye gose baruta amakipe yino nivyo nyene bituma ekipe yacu tutabona neza aho ikika kubera imigwi yino turayitsinda tube dukeneye imigwi ikomeye gose muri Kenya mu Buganda kugira mu Rwanda kugira ngo dushure kwipima gose turabe aho tugeze neza mugabo naho bitobuko turashima kubera dubandanya tuyimenyereza mu ndi tugira gatanu tukongereza n'amamachi yo muri semaine bona yuko umugabo ugeze ku ntambwe ishimisha techniquement c'est bon mugabo vereke uburyo sikirenga
Aaron Kagabo akamenyesha yuko ngo mu gihe boronka imigwi ikomakomeye yo mu Rwanda mu Buganda na Kenya ariho bikwitegura gusumbya ariko ngo ntakundi bazogerageza uko bashoboye naho bitabikwiye kugira bitabinkino nkizi Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
murakoze cyane Desire Hatungimana ho ibujumbura mu Burundi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro cya siporo n'imikino Jean-Claude umwanya nuwawe
mu mukino wo gusiganwa ku magare kunshuro ya mbere mu mateka y'isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu di Rwanda umunyarwanda Valence Ndayisenga bakunze kwita Rukara yaraye akoze ibitangaza ubwo yagiye gukanaga ejo ku cyumweru uyu musore wo mu ikipe ya Karisimbi ni nawe wari wicaye ku ntebe ya mbere kuva ku munsi wa kabiri w'isiganwa mu kiciro gisoza turu di Rwanda y'uyu mwaka abasiganwa bazengurutse ibice bya Remera Kibagabaga na Nyarutarama inshuro 9 mu rugendo rureshya n'ibirometero 108 Umunyamaroke Murauni Salahedin niwe waje kwisonga muri iyo ntera akurikirwa na Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi ku mwanya wa gatatu haza Dawit Haile wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea nubwo Valence Ndayisenga yaje ku mwanya wa gatandatu mu isiganwa ryo kuzenguruka muri Kigali ntibyamubujije guhita atsinda isiganwa ryose kuko ariwe waje kwisonga hakurikijwe igiteranyo cyose urugendo rw'ibirometero 933 byari bigize turu di Rwanda y'uyu mwaka Valence Ndayisenga yarukoze mu gihe cy'amasaha 28 iminota 57 n'amasegonda 3 nyuma yo kwegukana turu di Rwanda Valence Ndayisenga yagaragaje ibyishimo bye
ndashimira abanyarwanda ubwitange bagize mu gufana irushanwa ry'amagare bacika intege bakomerezaho cyagatatu nkashima ubuyobozi federasiyo coaching nkashimira staff yose ifasha kugira ngo igare rigere ku rwego rw'ejo rikinwe mu Rwanda bakadufasha buri kimwe cyose cyagatatu nkashimira ekipe yanjye yamfashe kugira ngo bantwaye turu di Rwanda
umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana asobanura ko uyu musaruro waturutse mu guteza imbere abana bakiri bato no gushyira umwete mu kwitegura
kugira ngo icyo twakoze tugitangira kuyobora federasiyo no gushakisha abana bato bazita imana abana bato twashakije niyo batsinze turu di Rwanda ni nacyo gishimishije ngira ngo tuzakomeza tubashakishe kandi barahari ku misozi yacu benshi benshi bafite imana noneho rero no gutegura ngira ngo igishimishije cyane cyane muri ibyo ngibyo china bagafatiye ambe itur barayoboye kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma ngira ngo ni byiza cyane uko generation zizakurikiraho nazo zizakira nk'aba ngaba ngira ngo rero ni ibintu byiza bikwiye kwishimirwa kandi mba n'abazakurikira ariko bazabigenza
ku ruhande rw'abitabiriye umutambagiro wa karavane muri turu di Rwanda ngo ntako bisa gushyigikira abantu hanyuma bakegukana insinzi
nitwa Kayitare Jean Paul abantu muri turu di Rwanda n'imagarariye urugano rwa Mekikoro n'umuterankunga icyo navuga nuko ntacyo ngishimisha nko kuba batari inkunga ikintu none abana b'abanyarwanda bakaba ba mbere ikumpise twahita inkunga kuko tuyikunda kandi dukunda na siporo muri rusange ariko noneho by'umwe ariko turayitsinze mu Rwanda wa mbere abaye umunyarwanda wa kabiri abaye umunyarwanda icyo rero ni igikorwa cyiza cyashimisha buri muntu wese
nitwa Sebagana Thierry uzi ku ka Serino kitwa Tsitsiro nkorera societe SP societe petroliere twebwe nubwo tuba twaragiye muri karavane publicitaire no kuvuga ngo tuba twaratanze contribution yacu hanyuma bakatuha nk'ikivuzo kumenyesha produit dutanga ariko rero igikorwa cya mbere twakigezeho nuko abanyarwanda batsinze no kuvuga ngo ya contribution yacu ifite akamaro
kimwe mu byaranze imigendekere y'isiganwa rirangiye ni umutekano wari washyizwemo ingufu uyu ni umwe mu bari bafite uruhare mu kubungabunga
by'ukuri igihe nitwa Mukasa Nelson ufite kampani ishinzwe events management ikabikora protocol na bodyguard twakoranye n'izindi nzego zishinzwe umutekano zidukuriye ariko twaragerageje twabagishaga inama aho tubona bikomeye bakadufasha mu by'ukuri ari protocol yakozwe neza ari bodyguard y'abana aho twatwaje muri tente bari bameze neza nta muntu wabinjiraga ngo abateshe umutekano aho babaga bafite umutekano utuje mu by'ukuri turashimira ko byari byiza cyane
kuva isiganwa turu di Rwanda ryashyirwa ku rutonde rw'amarushanwa mpuzamahanga mu mwaka 2009 ikimaze kugaragara ni uko buri mwaka imyanya ibiri ya mbere igenda yegukanwa n'abakinnyi bo mu gihugu kimwe abo ni Adil Jerur na Abdelati Sadune bo muri Maroc Daniel Tekremanot na Nathanael Berhane bo muri Eritrea Reinen Kier na Joseph Roscoff bo mu ikipe yitwaga Team Type 1 Sanofi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lil Darren na Dylan Gildleston wo muri Afurika y'Epfo uyu Gildleston kandi umwaka ushize akaba ari waje kuyisonga akurikirwa na Louis Mentiès wo mu ikipe ya MTN Quebec yo muri Afurika y'Epfo uyu mwaka nanone uko kuri kurashimangiwe kuko Valence Ndayisenga abaye uwa mbere uwa kabiri akaba Jean Bosco Nsengimana bakina na mu ikipe y'igihugu ya Karisimbi nyuma y'irisiganwa kandi umunya Eritrea Debesay Mekseb usanzwe akina mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage nawe wari waryitabiriye yahawe igihembo cy'umukinnyi wa mbere muri Afrika uyu mwaka. Twabibutsa ko amakipe 13 ariyo yari yaserutse muri Tour du Rwanda uyu mwaka. Ayo ni Karisimbi, Akagera na Muhabure mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Burundi, Ethiopia, Eritrea, Asbeko nayo yo muri Eritrea, Maroc, Afrika y'Epfo, SNH, Velo Club yo muri Cameroon, Bike Aid yo mu Budage, Meuble de Quartier mu Suisse na Haute Savoie yo mu Faransa. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu kanya gato guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 I Kigali mu Rwanda. Dar es Salaam tam tam wese hangara kana lusa na planta shaba kana lusa shaba na siri na tajiri aya aya muziki mtam na tajiri mtam na let's go down asuka 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 na yola asuka na yola Suka suka na iyo namba suka na iyo namba leo Sento ilamba sumukali ananipenda analiwaza na hodari mimi napenda mpenzi wetu tamupata tunakula
Nchuti mwese mu duteza amatwi twiyutse incamake makuru twashikirije mu gihugu cya Burkina Faso abasirikare bagumije ibibanza muri leta nshasha yatangajwe ije ku musaba mungu ingirizi tatu nyuma yaho abasirikare bafatiye ubutetsi abanyagihugu babanje kwiyamiriza leta. Lieutenant Colonel Isaac Kazida azogumana umushikiranganji wa mbere yongere kandi habe n'umushikiranganji ajejwe kwibona abansi umusirikare kandi niwe arongoye ubushikiranganji bujejwe intore yo hagati nk'uko ubushikiranganji ujejwe ubutetsi hamwe n'ubushikiranganji njibujejwe sport muri mu minwe y'abasirikare mu gihugu ca Nigeria naho abatetsi hamwe n'abantu bavyoneye bavuga ku murwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho Boko Haram bishe abantu bashika 25 muri aruko bushira usiruko bavuga ko abantu bishwe anini barabaruvyi bo mu gisagara gatoyi kakure kitwa Soron Baga kari muri aruko gisagara ca Maiduguri mu ntara ya Borno. Leta z'umuzi America hamwe n'ibindi bihugu bikomeye byo kwisi biriko biragerageza gupfunika amasezerano n'igihugu cya Iran kugira ngo kigabanye programme yacu yo gukora ibigwanisho nuclear. Muri iki gihe ibyo bihugu biriko biraraba ukuntu byobandanya ibiganiro kurenga umunsi w'ikiringo cya nyuma uyu munsi kuwa mbere byari haye abanyagihugu mu gisara cya Ferguson mu ntara ya Missouri muri leta z'umuzi America bari mu ruhagarara rukomeye muri iki gihe cyo gisagara cyose kirindiriye kumva ingingo umurwi w'abafasoni hamwe n'abagabo bariko barihweza niba umupolisi w'umuzungu yishe umusore w'umwirabure yakoze icaha. Uyu murwi w'abashinga ntahe n'abafasoni warakoranye ku munsi wa gatanu yamara nta ngingo washoboye gupfundika bitekanije ko basubira gukorana uyu munsi kwa mbere naho gushika ubu atamakuru aravyemeza. Haraheze amezi arenga atatu kuvaho umupolisi Darren Wilson umuzungu yiciye umwana w'umuhungu w'umwirabure afise imyaka 18 Michael Brown inyuma yaho bashamiraniye mu ibarabara ryo muri quartier ya Saint Louis. Yicwa ryo muhungu yaratumye haba imigomuko itari mike.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradiyo yanyu mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano I Washington DC
in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.